Aje kwa kiri mutumire wiwe na wagendanye mutambukanye wo mukuru w'igihugu yabwiye amenyesha makuru bari kucica ucishira hamwe giwe ku murwa mukuru butunze Bujumbura ivyo bemeranije no guserukana UNICEF mu Burundi Angeline ndayishimiye
batwemereye ko tugiye gukorana cyane cyane ku neza y'ibibondo na cyane cyane kubijanye na wa mugambi twiha wo gushira mu ngiro gufasha abana bagendana indwara zijanye no gufungura nabi arizo zitwa mu kinofunofu manitrisho zeho obuhondi batumire ko tuzobandanya dukorana ku neza ya bose
iyo neza na John Egbe Akbar umuyobozi wa UNICEF mu Burundi arayifuza kandi arayishigikiye asanga mu bikorwa byose umwana w'umwigeme yabwirizwa gushirwa imbere kurusha
connaissez l'engagement de la première dame par rapport à la malnutrition zéro
murado bwitange b'umutambukanyi wa president mu kugwanya inzara mu bana n'ikintu twagarutse ko twanavuganye kubijanye n'umugambi yatanguje haraheze iminsi 10 werekeye neza abana bakiri bato cyane n'impinja twayimushimiye twavuze kandi kubijanye no kwita urwaruka cyane cyane bigeme twumvikanye ku bintu tuzofashanyamo kandi tuzokomeza ibyo twemeranyije ku bw'ineza y'abana b'Abarundi ni kwa Gibara amenyesha ariko umfasoni w'umukuru w'igihugu asanga nubwo abana b'abigeme bakeneye kwitabwaho kurusha n'abahungu batosigara inyuma yanasavye ko abana b'abanyamwema bofatwa nico gisata cyawe ni ucita ineza y'ibondo nk'umurwi wakumiriwe bagafashwa mu buryo bushemeye
twumvikanye ko tuzobandanya dushira imbere y'ineza y'umwana naho bafatiye cyane ku neza y'umwana w'umwigeme ngo masubiramo nk'umubyeyi yuko ari ku neza y'ibibondo byose cyane cyane ko ikibondo ari kazoza kejo k'igihugu cyacu na cyane cyane ngo inkoni yo kwishimikiza mu busaza uyica ukiri muto na cyane cyane yuko turose n'abadushigikira nibatsa ko tuzadufise inkoni nyinshi kandi zikomeye cyane aba bose bari ngaha barumva ko bategereza kugarukira ineza y'ibibondo bavuze ko bakurikirana n'abana bakumiriwe twaciye tubasaba ko bategereza gushigikira n'abana banyamwema muri abo bana bakumiriwe kuko twasanze abana banyamwema barakumirwa aho n'ababyeyi babo basanga bakumiriwe rero nta mwana n'ikinono na nyamwema twamushize imbere mu bana bazokwitabwaho
hafatiwe ku biharuro bitangwa n'igisata cyawe n'ibikijeje gutabara na woca ibice 56% ku ijana birenga by'abana batarakwiza imyaka 5 mu Burundi barugarijwe n'ikibazo cyo gufungura nabi bakarwara indwara zibiturutse ko mu gihe umwaka ushize abantu barenga miliyoni n'170,000 bari bakeneye gufashwa kugira ngo babone uko babaho ni mu gihe ishyirahamwe mpuzamakungu ry'itamagara y'abantu ku isi wa MS rivuga ko ibitigiri bigeze ku bice 40% ibintu biba byayangaye kuva mwaka w'2015 Burundi buracaharurwa mu bihugu icuka cya politike imibano n'ubutunzi bitifashe neza bukaba bufise ibice biri hagati ya 90-95% z'abanyagihugu babeshejweho n'amadolari 2 gusa ku munsi Eloge Urikaneza ijwi rya Amerika.